Iyi ni Radyo İjwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze muri aya makuru. U Rwanda ruravuguruza ibikomeje kuvugwa na bimwe mu bihugu by'amahanga ko abarusura bakwiriye kwikandagira.
Kuba ibihugu byarafashe ibyo byemezo ntabwo bihuye n'ukuri, tuzavugana nabyo turebe impamvu yabyo, ariko ntabwo bigaragara kuri hano mu Rwanda uko byifashe.
Uwo ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, Olivier Nduhungirehe. Ikiganiro kirambuye twagiranye ni mukanya. Turanababwira cy'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda ruvuga ku busabe bw'umunyamategeko wasabaga ko zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga ziteshwa agaciro. Turajyana mu Burundi kureba uburyo icyo gihugu gishaka gusubira mu muryango wa SADC. Ayo makuru ndetse n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure. Radio Ijwi rya Amerika. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino. Aloyse Bigirimana yabateguriye. Aloyse Bigirimana, uracyitaho?
Rakoze Geoffrey, ndakuramutse ndamutse n'abaduteze amatwi, meze neza. Batatu mu bagize akanama ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Sudani baratanze imihoho cyo kuwa gatatu, mu gihe ako kanama nyene kavuze ko kashitse ku masezerano ku byasabwe nka byose n'abarongoye imyiyerekano. Abo nabo basabye abanyagihugu babo bashika umuriyoni kwitaba mu rugendo rukomeye rwo kubandanya basaba ko leta ishikirizwa abasivile. Abagize ako kanama ka gisirikare 10 nibo batumye ko indongozi z'abari mu myiyerekano mu mubonano inyuma y'ibiganiro byari byarahagaze ku munsi w'Imana. Lieutenant General Chasmedine Kabashi avugira akanama k'abasirikare kari ku butegetsi yabwiye amenyeshamakuru ko bumvikanye ku bitari bike, ariko ntiyasobanuye ku bijyanye no gushikiriza ubutegetsi abasivile ko bakivuze ko inyuma y'ivyo ku kanama bashikirije kandi ko batatu mu bakagize baciye batanga imihoho inyuma y'iryo tangazo. Ishyirahamwe impunzi z'amakungu ni ryarakuye impunzi z'abanyeribiya zishika 325 bari mu busho bwa leta ku murwa mukuru Tripoli, inyuma yaho bamwe bari batewe bivanye n'uko biyamirije uburyo bubi babayemwo muri ayo mabohero. Imirwano hagati y'amareta aharanira gufata ubutegetsi muri Libya yatumye ubuzima bw'abantu ku murwa mukuru no mu micungararo ya Tripoli butoroha. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abantu 12 muri izo mbohe batwawe kwa muganga gusuzumwa ku bijyanye n'amagara yabo. Abategetsi ba ONU bavuga ko bahangayikishijwe n'umutekano w'abimukira bashika ku 3000 bari mu busho butandukanye Tripoli. Bavuga ko imirwano ituma batoroherwa gufasha abo bimukira, kandi ko ari ngombwa ko bava muri ayo mabohero bagakurwa ahabera izo ntambara. Leta ya Komoro yarugaye amashuri, bibuga by'indege hamwe n'ibiro vya leta ejo ku munsi wa gatatu, igihe igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyiswe Kenneth carengana muri iryo zinga. Icyo gihuhusi cyaturutse mu ibahari Indiana, citezwe kugira ingufu nyinshi mu gihe cerekeza mu gice cya Afrika y'ubuseruko hafi y'urubibe hagati ya Mozambique na Tanzania. Icyo gihuhusi kije kandi mu gihe ibihugu bya Mozambique, Malawi na Zimbabwe bikirwana no gusubiza mu buryo ivyononywe n'igihuhusi cyo mu kwezi guheze cyiswe Idai. Ibihuhusi nk'ivyo bivanze n'imvura nyinshi ntivyari bimenyerewe muri ako karere, mu gihe abanyagihugu bibashika ko badasanzwe bazi n'ingene bavyifatamwo. Ni mu gihe kandi igihugu ca Afrika y'Epfo kikirwana n'imyuzure hamwe n'imisozi yasenyutse ejo kwa gatatu, inyuma y'imisi myinshi y'imvura ihitiye mu buseruko bw'ico gihugu. Abantu bashika kuri 51 barahasize ubuzima. Indongozi zo mu mugambwe w'abademokrate aha muri leta zumwe za Amerika zashikirije umubabaro kandi zisaba ko hoba kandi gusubira kwiyumvira kubucuti hagati ya leta zumwe za Amerika hamwe na Arabia Saudite aho hareje kwa gatatu inyuma y'ubwicanyi kivungwa bwakozwe na leta ya Arabia Saudite. Arabia Saudite je kwa kabiri yaciye imitwe abanyagihugu bayo 37 hafi nka bose bo mu nkehwa wa Isilamu baba Shiite. Umwe muri bo aranabambwa inyuma yo kwicwa kandi na ishyirahamwe mpuzamakungu ni naryo rikavuga ko muri bo harimwo abari batarakwiza imyaka yo gushyirwa mu mabohero. Senator Bernie Sanders ari mu bamaze gushikiriza ko bagomba kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ha muri Amerika yavuze ko ubwo bwicanyi bwerekana ko byihutirwa ko Amerika isubira kwihweza neza imigenderanire hamwe n'intwaro y'ubwicanyi ya Arabia Saudite. Ntacyo Perezida Trump arabivuga ko ariko yawe yarigeze gushikiriza ko yifuza gutsimbataza imigenderanire n'ico gihugu inyuma yicwa rya Khashoggi. Mukurangiza abasivile benshi muri Afghanistan ngo barishwe n'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika na Afghanistan kuruta abishwe n'abatalibani hamwe n'iyindi mihari yitwaje ibirwanisho muri ico gihugu. Ibyo byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu cegeranyo cashikirijwe ku munsi wa gatatejo. ONU ishikiriza ko mu mezi atatu ya mbere yo mu 2019 inteko ziri ku ruhande rwa leta zatumye hafa abantu 305 hamwe n'amajana 3 bakomeretse mu basivile.
Ndagushimiye Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru umaze kutugezaho. Amakuru y'iki gitondo tuyakomereje mu Rwanda aho rwaraye ruvuguruje byatangajwe n'amahanga harimo Ubufaransa na Canada iherutse kuburira abaturage babyo kwikandagira mu ngendo bagirira mu Rwanda cyangwa kureka izo ngendo mu gihe zaba atari ngombwa cyane kubera ikibazo cy'umutekano ibyo bihugu bivuga ko utameze neza. Mu kiganiro umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba Olivier Nduhungirehe yahaye ijwi rya Amerika ku munsi w'ejo yavuze ko atazi igitera ibyo bihugu kuvuga amagambo asatyo.
Birango ni ukubaza ibyo bihugu byafashe icyo cyemezo ariko uko byagenda kose ntago bihuye na situation ihari mu Rwanda kubera ko umutekano urahari mu mpande z'igihugu muri parike y'Ibirunga bakirarugendo n'ubu ngubu baraza buri munsi ndetse no mu bindi bice by'u Rwanda harimo n'ishyamba rya Nyungwe. Rero kuba ibyo bihugu byarafashe ibyo byemezo ntabwo bihuye n'ukuri, tuzavugana nabyo turebe impamvu yabyo ariko ntabwo bigaragara kuri hano mu Rwanda kuri tera uko byifashe. Kandi ibyo bihugu bifite ababahagarariye hano mu Rwanda ndetse hari n'abakerarugendo b'ibyo bihugu n'ibindi bihugu byo muri ibyo bice bagendera u Rwanda nta kibazo bigeze bagira.
Ugeze uti ibyo bihugu bifite ababihagarariye mu Rwanda, iyo mubabajije impamvu ubatanga isura isi cyo ku Rwanda kandi mwe mwemeza ko nta kibazo gihari babasubiza ngo iki?
Ibyo bintu ni bishya ku buryo ntabwo turabona umwanya wo kubiganiraho neza n'abagaragije izo ambasade cyangwa n'abayobozi b'ibyo bihugu, ariko ikigomba kurebwa ni situation ko yifashe ishobora kugenzurwa na buri wese. Mu Rwanda rero hari umutekano muri ibyo bice byose byagiye bivugwa hose ku butaka bw'u Rwanda kandi abakerarugendo imiryango mpuzamahanga ihari za ambasade bose bafite ububasha bwo kugera ahantu hose mu Rwanda hakaba harangwa n'umutekano. Rero bivuze ko icyangombwa ari ukureba situation ko yifashe mu Rwanda atari ukureba amabwire ya bamwe cyangwa se propaganda zikorwa n'iyo mitwe ikorera mu mahanga.
Waruvuze uti propaganda z'iyo mitwe ikorera mu mahanga, mutekereza ko impamvu Ubufaransa bwavuze ariya magambo none na Canada ikaba yongeyeho byaba biterwa n'iyo mitwe muvuga ikorera mu mahanga?
Ntabwo dutekereza, tuzabiganiriza nabo babitusobanurire ariko uko byagenda kose mwara bikurikiye propaganda bagenda bakora babeshya bavuga ngo bigaruriye ishyamba rya Nyungwe n'ahandi ni propaganda ikorwa birazwi rero tuzabiganiriza ibyo bihugu byose tubasobanurire ndetse n'ibindi bihugu byose nabyo bihagarariwe hano mu Rwanda twongere tubasobanurire uko byifashe mu Rwanda
ibyo vuze ko hari abavuga ko bafite agace k'ubutaka bw'u Rwanda nibyo ejo bundi twavuganye na Paul Rusesabagina uhagarariye MRCD mbere gato twari twavuganye na Calixte Sankara uvugira ingabo za FLN baravuga ngo wari muri Nyungwe Rusesabagina yambwiye amagambo agira ati ntabwo twagiye muri Nyungwe kugira ngo tuvemo none uramuvuguruje rero nta ngabo ze ziri muri Nyungwe
Rusesabagina ari n'umugabo ubukorera mu Bubiligi hari impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi kubera nyine uruhare afite mu gushinga uwo mutwe witwaje intwaro ibyo avuga byose bikaba ari propagande kugira ngo nyine atere ubwoba abantu abeshye abamukurikiye ko ari anuhigaruriye ariko ibyo byose nyine ngo bizarangira mu butabera kubera ko u Rwanda rwashyikirije nyine izo mpapuro leta y'Ububiligi
ahubwo urananyibukije yatubwiye ko u Rwanda rwari rwohereje abantu barwo muri Comore kugira ngo bafate Calixte Sankara bamushyikirize ubutegetsi bw'u Rwanda ariko ngo kubera imishyikirano bakoze hagati y'ubutegetsi bwa Comore n'inshuti za FLN na MRCD u Rwanda ngo rusubira yamara masa ibyo bintu nibyo cyangwa barababeshyera
ibyo nta makuru mbifiteho kandi nawe ubivuga uwo Rusesabagina nawe biragaragara ko nta makuru abifiteho
kandi abyemeza
nta makuru abifiteho arabivuga ibintu byose byo kuvuga bijyanye na propaganda byo barabimenyereye ariko njye nahamya ko nta makuru nabo abifiteho
ndagushimiye cyane bwana Olivier Nduhungirehe mukomeze kugira umugoroba mwiza
ndibashimiye
tugume mu Rwanda aho urukiko rw'ikirenga ejo rwemeje ko icyaha cyo gutuka no gusebya umukuru w'igihugu kigumishwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha kubera ko ari umuntu ufite inshingano zikomeye ugomba gushyirirwaho amategeko yihariye amurengera uyu ni umwe mu myanzuro ku birego uru rukiko rwari rwaregewe n'umunyamategeko Mugisha Richard Asumta Kaboyi
Uyu numwe mu mwanzuro umaze gufatwa n'urukiko rw'ikirenga kirego rwari rwahawe n'umunyamategeko Mugisha Richard wasabaga ko zimwe mu ngingo z'amategeko hano ibyaha mu Rwanda zateshwa agaciro ko zinyuranye n'itegeko nshinga mu ngingo esheshatu zari zasabwe kuvanwa mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda harimo ingingo ya 133 ivuga gukoza isoni abayobozi b'igihugu Maitre Mugisha Frank yavugaga ko gushyiriraho itegeko abayobozi b'igihugu nturishyirireho rubanda rwose binyuranije n'itegeko nshinga kuko bizana ivangura Maitre Mugisha watanze ikirego yasabaga urukiko ko iyi ngingo yakurwamo wasebeje umuyobozi igakurikiranwa n'amategeko mbonezamubano iyi ngingo kimwe n'indi yavugaga icyaha cyo gusebya mu ruhame imihango y'idini urukiko rwemeje ko byavanwa mu mategeko mpanabyaha mu Rwanda bikaba mu mategeko mbonezamubano ariko ingingo ya 136 ivuga ku cyaha cyo gusebya umukuru w'igihugu urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwemeje ko icyaha cyo gutukana no gusebya umukuru w'igihugu kigumishwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kubera ko umukuru w'igihugu umuntu ufite inshingano zikomeye ugomba gushyirirwaho amategeko yihariye amurengera umunyamategeko Richard Mugisha watanze ikirego avuga ko nubwo atanyuzwe ariko yishimiye ko ikirego cye yabonye aho kigeze
twebwe nk'abanyamwuga nta ibintu byo kunyurwa ntago bibaho ubundi tuba twaje hano kubera ko twubaha uru rukiko ni rwo rugomba gukemura impaka iyo rwamaze kuvuga kunyurwa cyangwa kutanyurwa ubwo biba bitakiri isho ariko cyane cyane navuga yuko n'uru rukiko n'ububasha bwarwo nacyo ni ikintu gishya kuko iyo ureba amavugurura mu mategeko yagiye akorwa ubu ngubu uru rukiko icyo rushinzwe ni bene izi manza kandi mbere siko byari bimeze
izi ni ingingo zirimo izivuga ku cyaha cy'ubusambanyi ubushoreke n'icyaha cyo guta urugo Maitre Mugisha yasabaga ko bidakwiye gushyirwa mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda ahubwo byakabaye bishyirwa mu byaha mbonezamubano Mugisha Richard watanze ikirego yavugaga ko ibi byaha ubikoze abahe mu cyo yashatse ntaho bihuriye no guhungabanya umutekano rusange urukiko rwanzuye ko ibi byaha byaguma mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda kuko bibangamiye umuco nyarwanda ibintu byishimiwe n'impu impuzamiryango Profam twese hamwe uyu muryango wari waje kugoboka muri uru rubanza. Madame Kandakuze Jean Darika ni umuyobozi wa Profam.
Urubanza rurangiye neza, turishimye. Navuga ko twishimiye cyane ko iri tegeko ni itegeko riza rishimangira ibyifuzo cyangwa za politiki z'igihugu cyacu zivuga ngo umuryango utekanye. Iyo rero haje mu busambanyi, iyo haje mu gutwa urugo, iyo haje mu bushoreke, biragaragara yuko wa muryango utekanye butashobora kugirwaho. Ibyo nibyo bitekerezo twatanze, kandi rwose ku rubanza rwaciwe zirangiye ngo twatanze byari ibitekerezo ntitwaburanaga, ntitwareze, ariko twashimiye uko byashingiwe.
So bwa mbere ikirego nk'iki gitanzwe mu rukiko rw'ikirenga kuko ishyaka Green Party rigeze gutanga ikirego rivuga ko ingingo ijana rimwe irabanye n'itegeko nshinga. Iyo ngingo yahaga umukuru w'igihugu kwiyamamariza manda ya gatatu, kandi itegeko nshinga ryarateganyaga manda ebyiri. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuje mu Burundi noneho, aho icyo gihugu cyongeye gusaba ko cyakomororerwa kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC mu mpera z'umwaka w'2017. Uwo muryango wari wanze kwakira Burundi kubera ibibazo by'umutekano muke byarangwaga muri icyo gihugu. Pierre Claver Niyonkuru aratubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Uburundi bwatangaje ko bwiteguriye kuba umunyonyagira 17 mu muryango w'ibihugu biri mu karere ka Afurika y'Amajyepfo SADC. Umushikiranganje w'imigenderanire w'Uburundi n'amakungu ari mu rugendo mu bihugu bigize uwo muryango kurondera aboshigikira ico ciyumviro. Kuri uyu wa gatatu mu gitondo, umushikiranganje Ezekiel Nibigira yabonanye n'umukuru w'igihugu ca Zimbabwe Emerson Mnangagwa. Ambassadeur Nibigira yabwiye bagenzi bacu bakorera Ijwi rya Amerika i Harare ko yarajanye ubutumwa bwihariye bwa perezida w'Uburundi Petero Nkurunziza kwa mugenzi we Mnangagwa. Uburundi bwifuza ko Zimbabwe gikoresha ububasha n'igihagararo gifise mu muryango wa SADC kugira ngo gishigikire Burundi maze bwemeregwe nk'umunywanyi mushasha. Ambassadeur Nibigira yagize ati, Zimbabwe ni igihugu kivukanye, dusangiye kahise na kazoza, ati dutegerezwa kunga ubucuti bukomeye. Yongeye ati, nk'uko mubizi Uburundi bwarasabye kwinjira mu muryango wa SADC kandi ibintu bigeze kure. Ati, ni muri iyo ntumbero rero nazanye ubutumwa bwa Perezida Nkurunziza kubwira mugenzi we Mnangagwa ko yodushigikira muri iyo nzira. Kundwiheze, Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko uwo mushikiranganji Ambassadeur Ezekiel Nibigira yari yagendeye ibiro bikuru vya SADC birongowe na Perezida wa Namibia, naho nyene yarajanywe no kubwira Perezida wa SADC ku Burundi ubu bwiteguye neza kandi ko buzotanga ibisabwa byose kugira ngo byemeregwe. Ezekiel Nibigira avuga ko igihugu ciwe cahamagaye n'intumwa za SADC ngo zize kurabaho ico gihugu kigejeje imyiteguro no kuzuza ibisabwa kugira ngo cemeregwe. Uwo mugwi w'abahinga uzoshika i Bujumbura mu kwezi kuza kwa gatanu. Bitekanijwe ko uzotanga icegeranyo mu nama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere ka SADC kugira ngo abari bo bafate ingingo. Uburundi busubiye kugerageza kwinjira muri uwo muryango irigira kabiri. Ubwa mbere uwo muryango wankije Burundi mu mpera z'umwaka w'2017 bwari bwasabiye rimwe n'igihugu cya Komoro, nyamara Burundi burarindirizwa Komoro kirinjira gukwiza ibihugu 16 bigize SADC. Imvo zatanzwe n'ibiro bikuru bya SADC icyo gihe n'umutekano muke. Uwo muryango wagize uti, mu Burundi haracari ibimenyetso by'umutekano muke mu gihe kimwe mu byankenerwa kugira ngo igihugu cemererwe kwinjira ariko kiba gitekanye mu mpande zose kugira abanse b'icyo gihugu ntibahave babangamira ibihugu bisangiye imbibe. Kuri icyo kibazo umushikiranganje Nibigira yabwiye bagenzi bacu ati, ubu mu Burundi amahoro n'umutekano byarasasagaye inyuma y'aho mu mwaka w'2015 haduka imvuru za politike kandi n'ubutunzi bwifashe neza. Ati, dufite byinshi byo gutwara muri SADC nk'ubutare bwa Nikele n'ibindi. Yizeye ko akanama k'umutekano k'uwo muryango wa SADC kazobona ibimenyetso byerekana ko ayo mahoro n'umutekano byagarutse kugira ngo icyo gihugu gishobore kwemererwa. Ako kanama ni nako kari kanse ko Burundi bwemererwa mu mwaka w'2017. Uwo muryango werutse gushaho n'ibindi bisabwa bishasha kugira ngo igihugu cemeregwe. Ivyo navyo nuko igihugu kibwirizwa kubahiriza demokarasi, agateka kazina muntu, intwari ibereye ishingiye kuyubahirizwa ry'amategeko nk'uko amasezerano ya Afrika yubahiriza agateka ka kinemwa muntu abitegekanya. Ni naho abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko iyo ngingo izo hagitorohereza Burundi. Vita Nshimirimana atwara Runani Force kugw'amashami adahana ivyicaro vya politike rukorera hanze.
Imiryango canke amashirahamwe y'ibihugu yo kugira ngo ibyo bihugu byiteze imbere bisenyere ku mugozi umwe, hariho ingingo ngenderwako amategeko icyerekezo ivyo bihugu wa musanga bisangiye rero nico gituma byama byibanga kwakira ibihugu bicumbagira ibihugu bishobora kuza gutera ingorane kuko bene umuryango bya mbere batangura kuraba baraba bati mbegu wewe ko yifuza kuja hamwe natwe azanye iki rero icyo gihugu kijanye ibibazo kitajanye inishu kitajanye inguvu kitajanye icyo giterera kitajanye ibyo gihayira abandi ibyo kirushije abandi kibagijwe amahirwe make cyane hanyuma rero nico gituma twibaza yuko leta y'u Burundi uno munsi atamahirwe na makenya ifise yukwinjira muri umuryango
ikindi abo bafatira ko nuko no mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ico gihugu kitabanye neza n'ibindi hamwe no kutari intererano busabwa kugihera
nta muntu nk'umukuru w'igihugu cya Afrika y'epfo Ramaphosa cyanke abandi bakuru b'ibihugu Namibia Lesotho hehe Zimbabwe ntibashobora kwikwegera umuntu badashobora kuyaga hamwe naho byoshika bagakwegera ko leta ya Petero Nkurunziza ikinjira muri uwo muryango ikintu cya mbere iyo leta izokura ni kuzotangaza igihe ikintu cya mbere ni kuzowumara amazi ndabaha karorero ku byerekeye umuryango wa Afurika y'ubuseruko leta y'u Burundi kugeza n'uno munsi atanurukoroti yigeze itanga rwo gutanga amafaranga abanyamuryango bateza gutanga
hamwe Burundi byemerewe ubwo babusanze muri SADC igihugu cya Tanzania byari bisanzwe bisangiye umuryango wa EAC wo muryango wa SADC kugizwe n'ibihugu 16 uretse icyo gihugu cya Tanzania harimo kandi Angola Botswana Komo Republika yani ya Demokarasiya ya Congo Swaziland Lesotho Madagascar Malawi Mozambique Namibia Seychelles Afrika y'Epfo Zambia na Zimbabwe watangujwe mu mwaka w'igihumbi 1992 Pierre Clavin Kigali kubwije ujya Amerika
tugume mu Burundi aho umuhuza w'Abarundi yagejeje ku nteko ishinga amategeko ibyo yagezeho umwaka ushize w'2018 ku kibazo cy'uko hari abaminisitiri badashyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe n'urwego rw'umuhuza Edward Nduwimana yavuze ko urwo rwego rugiye gushyira ahagaragara urutonde rw'abadakora iby'ibiro bye bisaba kugira ngo abaturage babimenye ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe
ahejeje gushikiriza ibyaranguwe n'urwego arongoye mu mwaka wa 2018 abashingamateka mu bibazo babajije babona ko hari abanyagihugu bahohoterwa kwijanye n'imizibukiro mu gihe leta ibakuye mu gataka kabo Simon Bizimungu yatowe mu ntara ya Cibitoke atanga karorero k'abanyagihugu bo ku mutumba wa Gahoma muri iyo ntara bitwariye ishirahamwe ricukura ubutare muri ako gace inyuma yo kurenganywa
abanyagihugu duserukira bariko bararengana kuko mu mategeko umuzibukiro umunyagihugu wese akoronka imbere y'uko akurwa mu cyiwe imirima yabo yararanduwe birandwa n'ishyirahamwe ari nayo yari batunze ariko icyo tubona imizibukiro yo kuyironka n'ikibazo nk'ubu nagomba ndabamenyeshe ko iryo shyirahamwe riheraniye abanyagihugu bo ku mutumba miliyoni zirenga amajana icyenda abanyagihugu bakuwe mu byabo izo zatuza kubacunga ariko uyu munsi uko batanga iyo mizibukiro byateye isoni n'agahinda
umukuru inama nshingamateka we wasanga ibwirizwa rigenga iby'imizibukiro rishaje agasaba umuhuza w'abarundi gufasha kugira ngo rihinyanyugwe mu ntumbero yo kujana n'ibihe igihugu kigezemwo
ibyirizwa rijyanye n'imizibukiro n'ibyirizwa rya kera n'ibyirizwa bitakiri ku gihe navuga nti rero mbega nta kuntu urwego rw'umuhuza ko rusanzwe bumviriza abo bantu baba barenganijwe ku bijyanye n'imizibukiro rushobora gufasha kugira ngo rufatiye ku ibwirizwa rihari habe gushyira ku gihe iryo bwirizwa ni ukuvuga aho bakumviriza abenegihugu bati bakuranduriye igiti cy'umwembe bakuranduriye ikigazi bakuranduriye umukaratusi bakuranduriye icyayi cyangwa ikawa turabona ko amafaranga abereye muri kino gihe turimo ubutuha haraya.
Edouard Nduwiman ntakana ko haramenye igihugu barenganywa kujanye n'umuzibukiro. Aha akemera ko agiye kwifashisha amategeko mu ntumbero gusaba ababijejwe guhinyanyura iryo bwirizwa, naho yemeza ko bisaba uburyo butari buke.
Ubatwitura bese ari nk'abene igihugu baza bidogera bijanye n'imizukiro baronswa, ndetse ko ari make, nayo make ugasanga aronswa nabi nabi, ugasanga birateye icuka kibi mu bene igihugu. Ati noye ntacyo mwafasha kugira ngo iryo bwirizwa rishobore guhinyanyurwa. Iri bwirizwa murabizi rihindutse, ni bwirizwa riheza rigatuma na bwa buryo twari ko turavuga habaho implication budget cyangwa yuko ro kugira ngo rihinduke ari uko habaye kujya inama n'ingingo n'abajejwe kigega. Ariko ikigaragara cyose nuko by'ukuri nk'uko mwabivuze yari yakwiye guhinyanyurwa mu ngingo zimwe zimwe.
Umushingamateka Fabien Banciganino yashatse ku ruhande rwiwe kumenya nimba ingingo urwego rw'umuhuza rufashe zubahirizwa mu gihugu rwego rwemeza ko hari abanyagihugu barenganye.
Ndakemeza ko mumaze kubona ko abanyagihugu barenganywa muri byinshi, none ko mufashe iyo ntumbero mbona izogenda gute? Iyo mufashe ni imyumbero irakurikizwa, abo babituye barenganijwe, iyo mufashe ngo barenganurwe birakurikizwa.
Kuri ico kibazo Nduwimana yemeza ko hariho abashikiranganji bagarariza ingingo z'urwego arongoye, ariko akavuga ko atakindi ugo rwego rurekuriwe gukorera abo baba bagararije atari kubatangaza mu kinyamakuru ca leta.
Babwiye yuko n'ubu hacariho ama resistance mu bushikiranganji butandukanye baratahura neza ingingo urwego rw'umuhuza rwa rwafashe, ku buryo hariho abakinana kuzishyira mu ngiro. Uburo hariho ndetse bamwe bamwe tuko turiyumvira gutangaza mu kinyamakuru ca leta kugira ngo twerekane yuko bagarariza intumbero n'ingingo z'urwego rw'umuhuza, kuko n'ibyo amateka turekurira, ku buryo n'abazobisoma baba bahari no munsi n'abazovuka bazobona yuko umushikiranganji kanaka cyangwa umuyobozi mukuru kanaka ikigo kanaka yagararije ingingo zafashwe n'urwego rw'umuhuza, hanyuma ndetse byandikwe muri kahise y'igihugu.
Urwego rw'umuhuza w'abarundi rwakiriye dosiye 162, hakaba hari zo rwari rusanganywe 25 rwashikirijwe mu 2018. Nk'uko urongoye urwo rwego yabishikirije, hizwa amadosiye 153, hasozerwa 76, hakaba hasigaye izigera kuri 78, mu gihe hari izitakiriwe zingana kuri 33.
Uwo munsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria wizihizwa buri mwaka tariki ya 25 z'ukwa kane. Buri mwaka rero hagasuzumwa ibimaze kugerwaho mu rwego rwo kurwanya iyo ndwara. Afrika niyo hanini izahazwa na malaria, kuko abayirwara n'abihitana kuri uwo mugabane bagize 90% by'abayirwa ku isi hose. Frederic Nkundikije yaduteguriye inkuru ikurikira.
Utwigoro two gutuza indwara ya malaria ntabwo ari utwigoro dushasha, yamara utwo twigoro dufise insiguro nshasha muri mwaka kubera umutahe wongerejwe wo kurwanya ikiza cya sida, igituntu hamwe na malaria. Uyo mutahe ungana n'ibice biri hagati ya 60% na 70%, uyo mutahe utangwa n'amakungu mu kurwanya malaria uzotangura mu mpera z'ici yimirije. Mu myaka 10 na 15 irangiye, ikiza cya malaria carihaye inkumbi, nk'uko Professor Brian Greenwood yigisha muri kaminuza London School of Hygiene and Tropical Medicine abivuga. Avuga ko hakozwe intambwe ikomeye mu kurwanya ikiza cya malaria, kandi ngo umutahe watanzwe n'amakungu wabaye ingirakamaro. Ivyo ngo sagasisishwa rumuri, kuko mu mwaka w'2020 impfu zitewe na malaria zagabanutse inshuro 25% muri Afrika, intara yasizikajwe cyane n'ikiza cya malaria. Byongeye ibihugu 50 byaranguye umugambi wo kugabanya impfu ziterwa na malaria ku rugero rw'ibice 75%. Yamara urugendo ruracari rurerure. Mu ntango abantu bicwa na malaria ku mwaka bangana n'umuriyoni, mu gihe mu kigihe icyo gitigiri cyagabanutse gushika ku bantu 600,000 bagwiriyemo abana bicwa n'icyo kiza, mu bisanzwe gishobora kwirindwa nk'uko Greenwood abivuga. Abahinga nka Greenwood barafise amakenga ko mu gihe isekeza ryo kurwanya ikiza cya malaria ritobandanya, intambwe imaze gushikirwa yohava ifatwa nk'uko umengo umugambi wo kurwanya malaria warashikiriwe. Avuga ko malaria imaze igihe kirekire, kandi bizwi ko mu gihe umugambi wo kuyirwanya uhagarikwa, iyo ndwara yobandanya igaruka kandi ifise n'ubukomezi usumbirije. Inkuru yanditswe mu kinyamakuru Malaria Journal ivuga ku ingwara ya malaria yagendojwe ku bantu 75 yagarutse ahanini bivuye ku twigoro two kwigwanya twagabanutse.
Cyote mwakomeje kudutega amatwi tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira ku bugenzuzi bw'ibiganiro hari Fatuma Alimas Kalala aya makuru yahagarariwe na Etienne Karekezi naho je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.